Nijvi di America. Mwiri wenchuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe nanje Aloys Bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba mu Rwanda dusamiranira kuri FM jana zine n'ibice bitatu mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 dusamiranira Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
abagabo ni bake abagore ni benshi retira kwiye rero kwiga icyo kibazo nambi mvuga ati retira iratanze uruhusha nibasinyire batatu muge ingorane zozo twega bakenyetse turabona ko zizokwamaho
uyo ni Joki Chantal inkuru nziza icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi avuga ku kamaro ko gutandukanya imbyaro mu Burundi iyi nkuru hamwe n'andi makuru twabateguriye ni mukanya Radio Ijwi rya Amerika inyuma y'imyaka hafi ibiri abatwara amapikipiki yunguruza abantu n'ibintu batemererwa gukorera muri komine Mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura utwara ishyirahamwe Amotabu asaba ko iyo ngingo yohagarara mukuru w'igisagara cha Bujumbura nawe avuga ko hamwe iryo shyirahamwe ryo kwerekana ko rishoboye gucungera umutekano ku bituro atakibuza ayo mapikipiki azoca subira kwemererwa ni inkuru twateguriwe na Elo je wiri kaneza ari Bujumbura mu Burundi
ingingo yo kubuza abongoza abantu n'ibintu ku mapikipiki gukorera makaritsiye hagati mu gisagara cha Bujumbura muri komine Mukaza yafashwe mu kwezi kwa 12 umwaka w'2015 icyo gihe byatumwe nuko hibonekeza abantu bagendera ku mapikipiki batera magrenade cyangwa bakarasa mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'ibituro by'amabisi iruhande y'amasoko n'amaduka hamwe no mu bunywero Kuva ico gihe rero amapikipiki yunguruza abantu n'ibintu akorera mu makomine abiri kuri atatagize umugwa mukuru Bujumbura ni muri ntahangwa mu buraruko na muhamu bumanuko muri iki gihe ishyirahamwe ry'abagendesha amapikipiki ya Motabu ribona ko atacobuza na gato basubira gukorera muri Mukaza Artemon ndayegamiye arongo ya Motabu
ahubwo harahengeranye ahubwo nuno munsi borivumera twokoma amashi
hari hageze kandi siko turaraba hararengeranye kubera ubirate kare hari ingorane zari mu gihugu izo ngorane z'umutekano muke zaravuyeho sinayo mamoto gusa ariyo n'ama probleme yateraye ama grenade ariyo n'izindi moto kare ama taxi mugabo ubu urabona yuko nawe uri kuragenda genda amahoro ari yose mu gisagara cha Bujumbura urumva rero twari tuvuga ariko natwe ziwa ngombwa kugira aba bagendesha amapikipiki cy'amafaranga nabo bashoboye gushika muri komine ya Mukaza kugira herekane ishusho ryiza mu gisagara cha Bujumbura yuko amahoro asasakaye mu gihugu cy'u Burundi
iryo shusho n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura yaryifuza ariko Fred Imbonyi impasaba abagendesha amapikipiki kwiyemeza bonyine ubwabo gucungera umutekano ku bituro no kurabana muri bo abashobora guhungabanya umutekano
arazi yuko twafashe imyumvire ko ata mapikipiki asura kwinjira hagati mu gisagara muri komine ya Mukaza kandi mwarabonye ko byaciye bigaragara yuko abagendera ku mapikipiki aribo bahungabanya umutekano intambwe rero tugeze ku umutekano nitwa kwijajara ngo tunguvuge jo ngo nibasubire inyuma ngo nibasubire mu gisagara tutarafata ingingo zihambaye zotuma umutekano ugu muriho ivyo rero tamaze kuganira n'abafise amapikipiki hagati mu gisagara turamaze no kuvugana ko banza muri bo nyene bagashiraho ama komite mixte de securite kugira bo bo nyene babe responsable y'icoshika ivyo rero nibabishika ko tuzoheza tuvuga n'izindi nzego z'igihugu zijeje umutekano kugira ni twabona ko dushobora kubatezurira tuti mwumva ngaha mugashika ha hanyuma tukabanza tukaraba tugakurikirana ivyo byose zova mu nama n'ingingo ariko turabashe ku mutima
ivyo umukuru w'igisagara cha Bujumbura asaba ishyirahamwe ya Motabu ryemeza ko ribishoboye
twariteguye kandi mu kwitegura kigiye kinini araheze n'ikintu cy'amayinga atatu tugize ntuze delegation ya staff ya komite executive ya Amotabu mukuru gisagara yatwakiriye turabimwereka turamwereka ingene twobikora turamwereka yuko abantu bahari turamwereka yuko ibyo batwizeye yuko biduharura ko nkishiramwe ya Amotabu atakibazo nabo bari muri ntahangwa nabo bari muri muhani yo twaciye tubajana kandi nabo bariteguye cyane kugira abashe baza muri komine Mukaza kugira bashoboye gucunga ibyo bituro si n'ibituro gusa bafashanye n'inzego zigeze umutekano urumva turamaze kubigiramo uburambe kandi natwe mu mutima wacu kuko amahoro n'umutekano umutekano utari mu gihugu natwebwe twoshikako icyo twagize cyambere icyo natwebwe dushira imbere yavyoze kandi twigisha n'abamotare nabo ucungize ibitoro uko bukiri ku bwinshi
ndayegamiye anasanga amapikipiki asubiye gukorera hagati mu gisagara cha Bujumbura vyogirira akamaro benshi
bifashe n'ingo n'imiryango kubera ayo mamoto ariko aragenda mu makomine no ngamuka muri komine mukaza abantu benshi barahatoreye akoyokwe hariho abagira amaresitora hariho abagibuza hariho amastasi ahari umva bose hariho akungukura sura kugaruka ego n'abamotari nyine basaba kuyungunganya bagasubira nk'uko bari aho hambere
Mu Burundi amapikipiki nibwo buryo bwa mbere bwunguruza abantu benshi ku munsi ku munsi ayakoresha ukaza amaze guharurwa mu gihugu cyose arenga 2025 Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Eloge abakenyezi ba mu gisagara cha Ruyigi mu ntara ya Ruyigi nyene bavuga ko bimwe mu bibabuza gutera imbere ari uko benshi babana n'abagabo ariko batanditswe imbere y'amategeko ivyo babishikirije mu kiganiro cyari gihagarikiwe n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi cyabaye ejo ku munsi wa gatandatu umesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana yarakurikiranye ivyo biyago
Muri ico kiganiro ca uja abakenyezi ba mu gisagara ca Ruyigi cabahuje n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka Nkurunziza Joki Chantal abakenyezi bacijya nini ibibazo bagira mu bijyanye no guteza imbere ingo zabo icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka Joki Chantal Nkurunziza yabwiye ijwi rya Amerika icatumye batunga ico kiganiro
hanyuma nyine abakenyezi bakeneye kuganira ibitandukanye bitwubaka ariko rero n'umunsi nashimye ko tuyaga kuri iki cibo canke nshimikiye ko abakenyezi mu muryango ari nkingi iterambere igihugu umukenyezi rero nk'inkingi bicaba bimutera intege tukibukanya rwa ngo abe inkingi ishitse ibyo yokora kwibuka rege ko kuba inkingi ubanza kuba waranditswe waranikishije ubugeni muri leta civile n'umuryango warahezagiye aho ubuzwi muri uwo muryango turasubira turavugana kandi ko umukenyezi icyatanze nk'indero ku ndero y'abana bimwubaka bituma b'inkingi mu gihe umwana yifashe nabi biraheze bigatuka umukenyezi bigatuka umuryango wose mu nyuma bikaba bigatuka igihugu cyose twaganiriye twisanzuye barashikiriza ibyimbe bitandukanye nicyo cyatumye dukorana uno munsi dukoranya abakenyezi kandi twabemereye ko mu minsi izokurikira tuzaba turahura kenshi tukayaga na cyane cyane turabe aho twari tugeze uno munsi ejo tuzaba tugeze hehe
abakenyezi batandukanye bari bitavye icyo kiganiro bagarutse ku bibazo bitandukanye bahura nabyo aho benshi bavuze ko babana n'abagabo batandikanye imbere y'amategeko abandi nabo bakavuga ko iyo babwiye abagabo babo ngo biyandikishe abagabo baca babatera ubwoba ko babirukana ikindi kibazo cagumye higaruka nuko abakenyezi iyo basavye abagabo babo gutandukanya imvyaro abagabo babo baca babategeka gusubira iwabo bakababwira ko icabazanye ari ukuvyara ivyo bibazo byose nivyo bituma ingo zitari nke zisambuka hakaboneka abagore benshi basubiye iwabo abandi ugasanga batanywe n'inzu bakiri bato aho bose bakaza biyongera ku bapfakazi n'inkumi bamwe abakenyezi bari bitavye bamenyesha ko mu gihe hari abagore benshi bakenera kubonana n'abagabo kuko batafisa babo bizotuma hama ibibazo mu kibano uno mukenyezi ntaje umunwa mu kuvuga ko abakenyezi bakeneye abagabo ari benshi mu gihe abagabo nabo ari bake uyu mukenyezi arose icyo asaba leta kubijyanye n'ico kibazo
itongorane zizokwamaho mu ngo kuko abagabo ni bake abagore ni benshi leta irakwiye rero kwiga icyo kibazo ikarabi irindi tegeko yohindura nambi ivuga ati leta iratanze uruhusha nibasinyire batatu mugwe ingorane zozo twega abakenyezi turabona ko zizokwamaho
kuri ico kibazo Joki Chantal Nkurunziza icegera cha kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka yishuye avuga ko leta idashobora kwemera kajagari nkako ahubwo asaba abakenyezi kuja mu higanwa ryo kugira inyifato nziza kugira ngo umwizigigwa azoba ari watsindira umugabo umushinga amateka Nkurunziza Joki Chantal icegera cha kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka yabwiye ijwi rya Amerika umwitwarariko w'abakenyezi agiye atwaye
twabonye ko ikijyanye no kubaka bacishije amategeko ari umwitwarariko ariko izo nyigisho nk'izo zo kubakisha ubugeni turazi ko ari umugambi mwiza twaje gushimangiza duhereye ku bakenyezi bene byo tuje turababwira tuti umukenyezi ntashobora kunanirwa no kuvugisha umugabo mu byo bayaga by'imigambi y'iterambere wenyine arashobora gukoresha uburyo butandukanye kugira ngo amwandikishe n'ikindi kijanye no kuba n'ikijanye no gutandukanya imbyaro kuvyara ku rugero nacyo nyene bakigeze ngo twasanda rumwitwariko wawe mugabo akagwate bagabo batubira intambamye tubabwate ngo twaje kuvyara ariko twabwiye ati amagara nayi wanyu n'ubavyara abana benshi tuzobakibaye inkingi uzotabukwerwa n'imbyaro hanyuma usange byatera mbere bya bikogwa ntushobye kubirangura nkuko wabwiza kubirangura
kigera cyakabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka amenyesha ku biganiro nk'ivyo bizotunganya no muyandi makomine agize intara ya Ruigi ari naho yatowe Ruigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel tubibutse kandi ku ibyo yago byatunganijwe ejo ku munsi wa gatandatu Uburundi nibwo bwatahukanye ikibanza cya mbere mu mahiganwa yatunganijwe mu mwaka uheze mu karere ka EAC ahuza abanyeshuri ayo mahiganwa yari yerekeye kwandika inkuru mu gatabo gato kubyerekeye ingorane n'ibyiza byobaho mu gihe hari igihugu gishasha cinjiye muri uyu muryango umunyeshuri yabaye wa mbere yiga mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi yahawe gashimwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC iheruka kuba mu ndwi iheze Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru niho yari.
Ndubanezewe cyane. Bwa mbere niteka ko yijewe, niteka ko ishuri yanje yandeze, ishuri se Makamba, niteka ku muyobozi wanje, niteka ku gihugu cyanje kubona nashobora gukora mu rurimi tutamenyere.
Uwo mwana w'umuhungu yitwa Tite Irukwayo. Yiga kuri lise Makamba mu manuko bw'u Burundi akamwimi ni kose kuko yabaye wa mbere mu bihugu bitano bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko mu mahiganwa bageze mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ikibazo bakoze kwari ukwerekana ingorane hamwe n'inyungu zoshika mu karere mu gihe hari igihugu gishasha cinjiye Tito Irukwayo wo mu mwaka w'icumi na rimwe kuri lise Makamba yashimye kuvyandika mu rurimi rw'igiswahili
iyo teme washikora mu ndimi zitatu watoye indimi shaka Swahili, Angle et France. Ndaciye nkora mu Giswahili. Inyungu ndasaba ari nyinshi kuko tufatiye nk'ibugu usanga biri ku nkengera y'abahari, bifite amaporo maze gutera imbere. Hamwe tugiye hamwe hakacabaho imigendanire yuguru yataje gufata umuntu ku mpaka usanga ibyandiko cy'injira atangorane, usanga kano kare kacu gateye imbere. Akinumvira ngaruka mbi, ndimvira ndaraba nko muri Sudan y'Epfo. Chang'e Kongo cyo gihe hari za M23 imigwigwana gucyo cyangwa eske mugiye bofata bakazinziza hamwe tukaje hamwe hari hari bagwanyi baca baronka kuko hari umwidegenzo wo kugendanira baca mu mwidegenzo akabari kuja mu Burundi baje mu Burundi acaba ingwana basanga baca bateye umutekano muke n'umwe mwana kivyo gitambire kuri hari nk'igihugu kana kiri mu ngorane baca yumvira kajyo bo gitorera inyishu byo bwishagosha mu guhuza ibyo bihugu biri mu ngorane
mu gataba gato yanditse uwo munyeshuri Tito aratanga n'umuti w'ingorane zoshika
mu kwinjiza igihugu muri kano karere zoboraba ibintu mu ndasize ibintu bitatu cya mbere ko harimo agati gakazi na mu duwa dorome kuyubahirije mico gihugu cya kabiri bakara umutekano cya gatatu bakaraba intwaro kagimeze bakarambega intwaro yatowe nawe n'igihugu cyangwa ni zimwe usanga bitace mateye ubwazibeho kitatonze kubona ko byubahirijwe bakayishyira mu ntuze mu by'agateganyo muri kano karere bakenda nk'umwaka umwe barabe kajya bigenda
umuyobozi w'ishuri rya Lise Makamba Teto Yigako nawe ne aragaragaza akanyamuneza afise kubona umwe mu baregwa biwe yabaye wa mbere mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko ni Nahazwe Andre yari yaherekeje uwo munyeshuri
nakanyamuneza rero dufise twebwe n'abagize ishure ryose rya Lise Makamba kugira ngo umwana ashike kuri abwashimwe twarafashije rero kuva mu ntango kuva bagitangura kwiyumvira ingene bwo kwandika twaje turafasha kuba gukosora ibyo banditse gushika babitange ni nk'ibintu by'igitangaza rero turabishima bigatuma dutumirira ubwa mbere abanyeshuri bose bo muri Lise Makamba canke bo mu ntara ya Makamba ndetse n'igihugu cyose kubokwama babyitwararika kugira ngo ikibanza ca mbere twaraye turonse tuze twame tukironka
aho yahabwa agashimwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC kunduyeze i Dar es Salaam muri Tanzania yari yaherekejwe kandi n'intumwa y'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe ibibazo bya EAC Jean Claude Turizeye ajejwe ivyayo mahiganwa arafise akamo atera abandi banyeshuri
message nshobora gutanga ku Burundi nuko abana bo mashure mato mato iyo twita cycle inférieur kubera nibo dukoresha bo byitaho cyane kubona umwana yabaye uwa mbere mu bihugu bitandatu agakoresha no rurimi ataru rurimi kavukire abantu bo bakoresha urwo rurimi kavukire akaba yabaciye ko akaba uwa mbere umva kabisa kwa iteka cyane cyane ku Burundi kandi akaba atari umwana wo mu muji ari umwana hamwe warumwe avuga ngo bita mwifire avuka kure cyane umva ko ari gitangaza kabisa ikigwa bitanga ni cyahe nuko bibaza yuko abana bo mu muji ari bo bazi ubwenge bo nyene bashobora kubikora ariko twasanze ni bake bo mu muji ari busanga babitoye
iruhande rupapuro rw'umutsindo yahawe n'abakuru b'ibihugu bya Yase Tito Irukwayo yahawe n'agaciro kabute k'amafaranga angana n'igihumbi n'amajana atanu y'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyoni zitatu n'igice y'amarundi namubajije imigambi yayo mahera
ni nk'ibyishinzo nzo yakoza bwa mbere ndi ku ishuri iyo rose ikintu bwa mbere kiza gusha hamuka umanzo hapoze ese nkoriki kurongrasiyo muti ntaragera kabisa izo bituma ya muzima
bubaye ubwira kabiri Uburundi buba ubwa mbere muri ayo mahiganwa y'ibibazo byerekeye akarere ka Afrika y'ubuseruko yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri Pierre Clavier Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
nturiri kazuza
ikadini kwa nyungu makunzi michi yago cha politike nore le kazoza muliki na kisecha kabili icherekeye iki yago tugira na umu nyuma wanga mkuru umu gamge SNDD FDD General Evariste Ndayishimiye
banza uyumviru woyono newevino kuko ni woja kuyumviru li shetani umu mara hiko mwanda mutaye ngole kanda mnichi ngu shetani yivereo rumba rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abarondegwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibiri urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane ni bukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture ni batunura kwari bo benshi uzafigira gute
ubu rero kuganya ibiganiro birashoboka mu Burundi
ibiganiro biko biraba byatanguye kera kali twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumirira ngo urumva ko cyamuzana ngo nabajye bagize kudeta nje navuze ntahubwo mvuze biki vuga uti genda mugura amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mugurure ubusho bwose bajye bapfunzwe base ntagire n'umwe avamwo mweko ntarabyumva bye babivuga none watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene kwari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwo nyine mbe ko atanu uri kwa ramuvugira kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje ubuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbe ko uwo batanu ari kwa ramuvugira ngo naze mu biganiro none wese umugizwa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibigani ahubwo ge nimuvuge n'abagizi bana ahubwo twagurura ubusha bwose bave banze nabo nyine mu bigani none kwizo batabivuga icereka rero ko bavuga ibyo byose ara karenganya baba ariko bararenganya abagiriwe na nuko bashaka ko wakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma pfunze
ivyo wagumye ukora byose ni aza hazamwo akantu k'igisirikare umugambo se ni David Deo ni wavushye mu gisirikare akantu kwa gisirikare
ya mwisanze iyo zo bwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare ukora izi sirikare uri umunyepolitiki ukora ibya politiki umva rero uno munsi ndi umugambo ntunganya ibikogwa nk'umunye politiki igihe nari umusoda natunganya ibikogwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa akora ntuvuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo ari ushitse ku manuka utatambuka cyo kwibura hindu bingenda
ariko uko mwara kadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
Rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubura hati twahuriye munsi y'iti kidarapa nuvuga icyaduhuza cyari igihugu mujyahe mu kigihugu je nanze ntahe mu kigihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana iyi ni cyo gituma rero tubanga mufiki wewe yonone igihugu nanje nkaba nshaka kubungabuga igihugu
none wahiheye usenyera cyaho
yagerera ntubimbaza mu gicunza ariko arayerera koko nta wopfa ngo mu mucu ubwo quartier hamwe yo tag address rije terekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD bari kubyumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Vice Ndayishimiye ashobora guhigana igice kibanza
ico gihe
wahavu bitinye
ico gihe nababivuga mukaba urumva ntivyari byo nikimenya amenya ko bitari byo urabona ntisubije byabaye iyo bivavyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka ntivyo ntavyo wigeze ubona ndiba
ije ntibi mukuru w'igihugu uno munsi na ukikuza muti no yihiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakubwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana cyane cyo bituma je abantu bari kubarantangaza sinumva igituma abantu baha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu Imana ibirimo kuko burya hari abantu bashaka ko umukuru w'igihugu benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya anumuntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo nifuza kuba umukuru w'igihugu ni General igeni ubwo barazi cyari cyo umukuru w'igihugu
wifuza
ko umukuru w'igihugu Imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye kuzongera ikizongera sindacanga mugabo
ndakubwira
guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je biradanira nubwo je sinumva niyo nubihera nk'ubunyere nka nkumva kumenya n'uvuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko wabaye umushikiranganji nka hagati mu gihugu ukaba umugeneral ukaba umukuru ku isonga rya CNDD none icyo usigaje ni
hari igihugu kiba kiriko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka
General Vice Ndayishimiye ino munsi iyo bariko baravuga bati umukuru w'igihugu ntiyari akwiye kwitoza muri kino kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano yarusha yaributse wewe ukunda kuvuga yuko umenga nta kintu kiba gihonyanzwe muri ayo masezerano
ibyo ni bande babivuga ubwa mbere barabifitiye uburenganzira
sabarundi
uvuze rero ubu duce imanza tudasomye amategeko umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tufute cyewe sishora kumva bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cyawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo jewe ngo ngingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwije kwitoza nibande bari mu rwego rwitwa guki nibamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo bune umukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokamada yubahiriza abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kigo kigira kane muri seri defte dite murabibona
eko uravye ubu turi ku mwaka ugira kabiri amatora abaye aho ni batora zo mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo ni nk'ubusamaza abarundi kuko ntiturashikana no kugice cyo gushira mu ngiro ivyatowe muri CNDD muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza no kugira badusamaze ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batowe hanyuma turabishyize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene baza mureke dushire mu ngiro ivyo batowe kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzoba turiko turabona aho twabishyize mu ngiro natwe tuega tuzokwikontorora turabe neza hama dusha tuba tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikiye rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwabishyira mu ngiro ni naka mugurumva no munsi ntihaba haragera kuko ntitwa nikontorora ko twashyize mu ngiro ibyo batoye tuzagutabura kwimvira ibindi dushyira mu ngiro
muri kino gihe igihugu kiri mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri sindi dufite muri kumurakora
ego cyane sinzi ko maze iminsi uri kurankurikirana jewe natanga ugisekeza yitwa kugwanya ubukene uwo mwaka muri sa defrede twari ha icivuga ati uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene situhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero mazimise wumva njaga ati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mupfuko nawo bintera mu rusinge ntavyo numva nuvuga nti turi babantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira mu igana ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana bati usivye gukora tusiba no kurya
none bakore hehe ko abishomere
umverere ingorane nizo kwa muziko wewe uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukaba ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise awe no gufatira nyene ku mukingo awagera utambwiye we ko ubunyene wihangingo atarete gwakaza atamuntu numwe naho ukora utakora wavuga ko wewe ucufana inzara ubunyene ukabinyemerera neza ati rero cyafata inzara ngize ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu nta camari yise ni babandi umwe yacuze itarena imana yacimwa urumva se buja cya mwaka nawe imana yaguhaye itarena urase kuyicuruza iki kwaka nuvuze kwa kiyotarena yaye kuko ntacu yimariye
none ubu mubazi n'isi mwabwira ngo bakore iki
aba abene gihugu bose sindabwira nti umwe wese ategerezwa mbene koko ushaka kwari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera kiri nko burunda kwa karorera ndafite nk'uburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero je kugira inkoko iragura inka
agira
bati inzira yoroshe ubunyenye
shikutse
ngo inzira yoroshe ubunyenye inkoko ibundikira ubusubwe bunga
na mirongo ibiri yabundiki
sawa je base mfashe uko yakujeje ubusubwe butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko kugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho na bitariko
nani uwo gukwiki kwindi byose byazinze
ntiwumva ubugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko ugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi
wumvise ingorane ufise wa mutabe ufise ntuze kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni benshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none ntuburoza ntiwarose umuswi
udafite icyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwe jewe niga muri primaire kera cyane ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutahe none nakuye nakubwiye ngene natsubize riko none uwo umutahe no wowe gutsubize riko umutahe ni wowe wenyene none ntumba kora cyane no kumutaha kandi ni bizo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubwo bose batsi biziriko ni ubwo ko habagwa ni byatsi batsi
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe ko twese twagira umwimbo ka umusese karandi twa duhombye rero ufu muheze guheba gukora ngo kubera uhavuronka umusese ka urumva twa duhombye
turose oya ngo buri umutahe mugiye gutsubize riko mwese ubura ni byatsi bakibamo
atubura ni byatsi bakibamo mubitsije mwese muca muronka byinshi mugaca mwishora hanze mugaca muzara amadolari ntimuca gutabagira amahinguri erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha ko umurundi wose ategeza kugira intumbero
ndagushimire General Evariste ndashimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike Norel Kazoza Jerome Niyonzima nari ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu n'abutaha
nakoze Jerome na Jean Louis Bigirimana nari ndemesheje ikiganiro nahakigarukiye nshimire na Patu Alimas Kalala yadufashije kubitororokanya ibindi biganiro bica kuri Amerika birabandanye.
Thank you.